Amatende kaya baganga sinapsi na simejeba vugako ya shirimye gutango mwihwezo kugira kiinge ibintu bitarayangara mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi. Amatende kaya meza ko haheza imyaka igera ku 15 hafi mu Burundi abaganga baje gukorera hanze ku bwinshi abiswe ko basigaye nabo bakaja mu bikorero utwabo amavuriro n'ibitaro bya leta bigasigara vyera. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendika sinaps ari nawe yasomye umwihwezo kuri uyu wa kane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura yerekanye imbonya mukuru zibituma anagira ko yerekana abasigaye bahurumbira.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baje gukora mu bindi bihugu abandi bakaje gukora muri amashyirahamwe mvamakungu bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo, abandi nabo bagahitamo guheba akazi bakikorera utwabo.
Kubwiwe hari ingaruka nyinshi mbi ziterwa n'uko abaganga baguma bahunga igisata cy'ubuvuzi bwa leta zirimo impfu zoshobora kwirindwa cyane cyane kubana n'abakenyezi.
Niba urajya abaganga ivyo bigatuma haba impfu nyinshi zishobora kugwira, kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zari ko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi, bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba, kuko abo baganga baca baja kubarondera mu bitaro byigenga canke bakaja mu hanga.
Ivyo leta irabizi. Mu nama shikiranganje yo mu mpera z'ukwezi k'umunani yemeje iminyanyuro y'itegeko ryotuma abaganga baguma mu gihugu, hakaba n'abahinga bavura ku buryo cyane cyane abategetsi batahama barinda kuja kwivuza mu mahanga. Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yasomye umwanzuro kuri radio na televiziyo z'igihugu kwa 31 kwa 8 guheze.
Gukora ibishoboka kugira ngo ibitaro n'amavuriro vya leta bikore nk'ivy'abigenga mu kwakira no gutunganiriza abavyitura. Icokorwa kugira ngo abaganga babahinga ntibabandanye baherera hanze y'igihugu. Gukora ibishoboka kugira ngo mu mwaka w'2025 komine yose bifise ibitaro n'umuganga umwe n'imiburiburi. Kuraba mu bitaro biri ngaha mu gihugu ivyoshobora kwakira abantu b'abanyacubahiro bikaronswa ivyankenegwa kugira ngo ibizo kuja kwivuza hanze y'igihugu bigabanuke.
Muganga Ndayizigamiye atwara sindikat snaps asigura ko bigishoboka ko leta isubize ibintu mu buryo atanga ibyo bibaza byofatirwa ko nk'umuturama
yararenga birashobora kosogwa bigategurwa ukundi kugira muganga abeho ukumuha uburyo bushobora kumubeshaho bugatuma adahurumbira hanze.
Iki kibazo kivuzwe mu gihe mu Burundi muganga yize neza adasubiramo imyaka mike yiga y'21. Abashatse kongera ko ivyo buhinga bagira iyindi myaka iri hagati y'4 n'7. Mu minsi heze abatari bake batangajwe no kumva umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Mugambwe uri ku butegetsi Kaverinya Ndikuriyo abwira urwaruka ko atacho bimaze kwiga cyane mu gihugu nk'u Burundi kubera ataho bajana ubuhinga biga.
Kujya se ku ishure mu Burundi cyo tumariye. Ntako none mwese abo basegondere. Iki cyo kare mwese. Bidare ifi mwese kwa ifi. Kumariye. Birafatishwa. Oya n'abandi birafatishwa.
Eka na Perezida Ndayishimiye igihe yari kabonana n'urwaruka rw'imboneza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yasanu waciye amazi abiga cyane asigura ko batamukorera uko avyifuza. Hisunzwe itegerejwe rya Amerika ryahawe n'amasoko y'abaganga b'Abarundi bakorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya. Kuva mu 2014 abaganga b'Abarundi bagera ku 150 baragiye gukorera mu Rwanda, nayo muri Kenya hajayo abarenga 50. Bamwe muri abo barafite amavuriro yabo bwite, abandi bakaba babitumwa ko mu kuvura indwara zitandukanye no kubaga. Muri abo co kimwe n'abandi bo mu Burundi hari uwundi muce munini wagiye mu Faransa, igihugu gisa n'icunyuguje abaganga b'Abarundi nk'uko amasoko yacu babitubwira. aho natandukanye y'u Burundi urasanga muganga mukuru w'ibitaro ari nawe muganga umwe rudende akorera ku bihumbi n'ibihumbi z'abanyagihugu biterwa nuko baganga benshi baba batahutse bavuye kwiga hanze cyangwa bize mu Burundi iyo baronse amahirwe yo kugenda badahiga imanga nk'uko abasohoka y'ijwi rya Amerika mu ntara zitandukanye yabitubwiye gusa nta bitigira inyezi n'abaganga b'abarundi bari hanze y'igihugu twaronse kubera izataka ijejwe kubitororokanya mu bushikanganji bw'amagara y'abantu kitabashije kubiduha erojeurika neza ijwi rya Amerika.